Iyi ni radio ijwi y'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri bene zacu mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki 22 y'ukwezi kuwa mbere mwaka wa 2018 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Frederic Nkurikije. Kwigenekezo rya 18 ry'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2018 umushikiranganji yajejwe intwari yo hagati hamwe n'inyigisho zo gukundisha igihugu Pascal Barandagiye yaratangaje ku gihe cyo kwiyamamariza amatora ya kamarampaka yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro kitaragira. Iryo tangazo ryasohowe riratandukanye n'amakuru yatangajwe n'abandi bategetsi barimo umunyamabanga mukuru w'umushikiranganji hamwe n'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana bigeze gutira kamu abanyagihugu kabasaba gutora ego muri ayo matora kamarampaka referendum. Ikindi kibazo kitavugwa ko rumwe n'abarundi muri iki gihe ni ingo ya leta y'u Burundi isaba abanyagihugu guterera mu kigega kizokoreshwa mu gutunganya amatora yo mwaka wa 2020. Amashirahamwe y'abakozi hamwe n'abarundi batari bake abanyapolitiki batavuga rumwe na leta cyane cyane batari bake bariyamirije iyo ngingo yo gutoza amafaranga intererano bavuga kuriko itangishwa ku gahato. Bavuga kandi ko imbere y'uko intererano nk'iyo itangwa hakwiye kuba ibiganiro hagati ya leta n'abanyagihugu. Mbega ku bwanyu insiguro muha izo mvugo zibiri zitandukanye ku byerekeye itegurwa ry'amatora kamarampaka referendum n'iyihe? Mbega intererano isabwa abarundi izokoreshwa mu gutunganya amatora muyivuga ku iki? Kuri ibi bibazo byose byerekeye amatora kamarampaka hamwe n'intererano isabwa abarundi twatumiye vice president wa mbere w'Urundi Gaston Sindimwo kugira ngo aduhe umuco kukuntu izo ngingo zose zizoshirwa mu ngiro. Ariko muri iki gihe ndabona amatelefone ngendanwa ariko akora nabi mu Burundi, ariko gituma twosaba ko mu gihe bo batwumva mushaka kuduha telefone zo kubiro cyangwa zimuhira kugira ngo tubandanye iki kiganiro. Turabandanya rero turondera vice president wa mbere w'u Burundi kugira ngo tuganire kuri ibyo bibazo bihambaye cyane gose.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nkuko rero twabivuze muri ibyo bibazo byose abarundi batavuga ko rumwe nuko hariho nk'abasa amakenga yuko gushika mu kwezi kwa gatanu gihe ayo matora kamarampaka azobira gushika ubu batibaza ko n'abarundi bazaba bamaze gusigurirwa ingingo nkuru nkuru ziri muri iryo bwirizwa shingiro ryo hindukwa ari muri ayo matora kamarampaka referendum. Ikindi kibazo nacyo kikaba ari uko gutangisha amafaranga ku gahato cyane cyane muri iki gihe abarundi bavuga ko ubukene bwabinjiranye ari ibibazo bihambaye cyane gose abantu benshi babona ko umengo bikwiye insiguro cyane cyane yabari ku butegetsi kugira ngo bashira habona batanga umuco ku byerekeye cyane cyane ibyo bibazo byose turiko turavuga. Hariho imigambwe kandi amashyirahamwe amaze gutangaza ko atazokwitaba ayo matora, ari nacyo gituma rero insiguro zikenewe cyane gose. Turabandanya kurondera umutumire wacu mu kanya turibaza ko aza kuboneka. Tubonye nka telefone yindi amatelefone ngendanwa asa n'ariko aragorana. Ikindi kintu gihambaye cyane gose nuko eka twotera nakamo abandi bose bariko barakurikirana ikiganiro haba kuri Facebook kugira ngo baduhe nimero yabo cyane cyane abari mu Burundi bo duha inimero atari za telefone ngendanwa kuko zisane zifite ikibazo muri iki gihe kuvyerekeye abandi barahandi hose mukanya turaza gushobora gutora ama telefone yabo kugira ngo twumve icyo bashikiriza haba ibibazo canke eka ivyumviro reka tu bafise muri aka kanya muri wanyi afise ikibazo canke intererano eka intererano cyane cyane kuvyerekeye ukuntu ayo matora ariko atunganywa azotunganywa mu kwezi kwa gatanu ariko arategurwa amatora kamara mpaka turi kumwe na Louis Michel mwiriwe neza
mwiriwe
muri hehe
ndi mu Rwanda ndi mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo
ego me murafise intererano kuvyereke cyane cyane bivugwa mu Burundi kuri aya matora ariko azotegurwa ariko ategurwa azoba mu kwezi kwa gatanu
nta mu gicindi intererano ni iki
intererano ni ivyumviro vyawe ikintu wibaza
cyane njye ni ikibazo mfite
ego
nta ivyumviro mfite ni ikibazo mfite cyo kwaza uwo mutumirwa
ego
Turumvikana.
Ego me urashaka kubaza ikibazo mutumirwa ni twamuronka telefone ziracagora ni twamuronka.
Ni twamuronka mutumirwa nako tuvuga mutumire. Cyo cyaka kumubaza. Je murara mu Burundi harimo ikibazo vrema. Uti kubera iki? Uranyumva neza?
Eh bandanya tuga kwijambo turakumva.
Ariko abantu tuzi mutumire kwande niko mugwa tubigenze mutumire uraho.
Araboneka mukanya telefone ziracagoranye bazi ikibazo turamubaza niyaza.
Atanyumva we dore cyo mfite rero muri Afurika usibye no ku isi yose amatora ategurwa n'igihugu ntategurwa n'abaturage wa mutumire icyo nyirawo nkubaze kwitwaza ngo abaturage nibategura amatora batanga amafaranga y'amatora batanga ibindi byose bikora amatora bagura za mafozi kwa amatora ubwo byose niko bizagenda bira bintu ntabwo byerekana ko aho ngaho mu Burundi mufite ikibazo gikomeye cyane ahubwo akakabiri ari abatora buya ntabwo mwayirukankanye nta kiri kintu mwashaka gukora kugira ngo mutware ibintu neza ariko noneho amatora azagende mu buryo igihugu gitegura amatora adateguwe n'abaturage ari bagombye kuyaprepara batanga amafaranga batanga ibicyo neza kugira ngo amatora azakunde azabeho
Murakoze Louis Michel murakoze kubibazo mubajije ivyo bibazo turabishikiriza mukanya ni twabona umutumire ati nibibazo muvuga ko bihambaye cyane gose mu ico kibazo muvuga ko uhoba ari gihe nyaco cyo gutunganya amatora ni kibazo cabajijwe ariko ni kibazo twibaza ko abategetsi nabo nyene bashobora kuronkera inyishu ariko cyane cyane ariko barategura ayo matora ikindi kibazo no kivuga ko abanyagihugu ari bakwiye gutunganya amatora ari leta itunganya amatora atari abanyagihugu batunganya amatora mu gusabwa intererano ivyo byose ni bibazo byoronka inyishu mu gihe tworonka umutetsi yoba ari ku butetsi ikashora kuba kwishura kwizina ya leta y'Uburundi muri iki gihe amatelefone acagoranye ariko turabandanya kurondera muri iki gihe kugira ngo turabe ko tuvugana n'abategetsi kimwe kibazo gihambaye cyane gose ni kibazo gihambaye cyane nkuko muwizi kuva mu mwaka wa 2015 mu Burundi haradutse indyane hagati y'abarundi abatari baki barahunga ikahara indyane zikomeye ubukene burinjira eka ibihugu bya Burundi birafatira ibihano Burundi ivyo bivuga rero ko gushika ubu ubukene buhari mu Burundi hari ubukene buhambaye muri iki gihe ariko rero mukanya nibaza ko ivyo bibazo byose bikorabazwa biza kuronka inyishu
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kHz 11835.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Turi mu kiganiro muri sanga ariko muri iki gihe turabona ko amatelefone atari kwakora umutumire gushuka ubuntura muronka twari ko tuvuga cyane cyane ko bibazo bihambaye cyane gose ibazo bibiri. Ikibazo ca mbere akaba ari kibazo cy'intererano iriko isabwa kugira ngo habe abarundi batanga intererano yo gutunganya amatora mu 2020. Ikindi kibazo bihambaye cyane gose turi ko turavuga cyane ni kibazo cerekeye ubutumwa buvuguruzanya butangwa n'abategetsi kubyerekeye cyane cyane intererano kubyerekeye intererano yo kubyerekeye kamwe gategwa abarundi kugira ngo batore canke ego canke oya amatora kamara mpaka. Tukaba tuzi rero kuki ico kibazo hari abategetsi bavuga ko uhataragira ko abategetsi batangura isekeza ryo gusaba ko abarundi botora ego mu gihe kandi hariho ikibazo gihambaye kivuga ko gushika ubu atawose abanyagihugu ngo batore ego canke oya kuko igihe ntikiragera. Ndabona ko umutumire wacu ari kwagerageza kuduhamagara yaduhamagaye ariko telefone isani itasubiye kugenda neza. Turiko turagerageza kumuhutelefona ariko ndabona ko imirongo itameze neza cyane gose. Reka turabe ko mukanya twashobora kumubona ari nacyo gituma rero two nibaza ko mukanya biza kugenda neza telefone isani ishobotse. Makuru duhawe n'umufasha ariko adufasha cyane cyane gutunganya ikiganiro atubwiye kumushiringa nahe Gaston Sidimwo vice president wa Burundi ashitse ngaha. Mwiriwe neza vice president wa Burundi Gaston Sidimwo.
Amahoro Frederic.
Murakomeye.
Turakomeye cyane rwose.
Ya matelefone yari yagoranye muratubabarira n'ibintu bita reka tudashobora gukontrola natwe bwe ngaha ku bwacu namwe mudashobora gukontrola nyine none murakomeye.
Nukuri twetwe turaho mu gihugu tumeze neza ibintu bimeze neza.
Ego mi nashaka cyane cyane ndabona ko ari hakanya kariko karagenda hari abanyagihugu ariko barabaza ibibazo. Ikibazo cya mbere twatangurira ko cabajijwe na Louis Michel ari mu Rwanda ubu ni gihe cyo gutunganya ayo matora kamara mpaka mu gihe abarundi batari bake bari hanze y'igihugu.
Twibaza yuko atagihe kizogera aho abarundi bose bazaba bari mu gihugu kugira ngo tuve ngo tutunganye amatora. Mu 2014 twaragerageje kugira duhindure ibiza shingiro mugabo benshi bavuze ko hatari bwagere. Uno munsi rero twebwe muri leta twabonye ko hageze ko duhindura iryo biza shingiro kugira ngo rije ku gihe cya none ari nacyo gituma twafashe iyo ngingo. Mvuze ngo muzorindire abarundi bose batahe uyu munsi nuzo kwigera ubaho na rimwe.
Hari ikibazo gihambaye cyane rwose ayo matora nk'uko byandikwa nk'uko leta y'u Burundi yabitangaje iyo tunganywa mu kwezi kwa gatanu. Murabona ko ubu mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa gatanu abarundi bose bazaba bamaze gusigurirwa ingingo nkuru nkuru ziri muri iyo muri ayo matora kamarampaga?
Dusa n'ibintu bisa n'ibitunganyije neza kuko uno munsi ibyo byo guhinyanyura byavuye mu barundi bo nyene ubu no kugenda kubasigura yuko ibyo badusabye twabishizemo. Nibaza yuko no kugororera ko kantu gatoye gusa n'ahandi ho ibintu ntango nta ntambamye ziriho kandi nitubone nyene bogira amakenga ari bo bogira amakenga nyamwe bavuga ngo umukorezi niwe afite amakenga gusumba padiri. Sibyo rero turabona yuko ibintu bizogenda neza tangora.
Hari kandi ikibazo gihambaye cyane rwose kishikirizwa n'abatari bake amashyirahamwe mpuzamakungu. Ikibazo gihambaye cyane rwose kivugwa ko tugarutse ubwa mbere na mbere ku makuru yatangajwe n'abategetsi bo mu Burundi hariho umutegetsi atwara ishirahamwe ry'igihugu ryigenga jeje utunganya amatora avuga ko igihe cyo kwiyamamaza kuri amatora kitaragera ariko turazi ko ari abashitegetsi mu Burundi bamaze gutera kama gasaba abanyagihugu gutora ego muri iryo bwirizwa muri aya matora amatora kamarampaka referendum yaho mu bavuga kwiki izo n'imizi biri zitandukanye mu mategetsi
nibesanze byashobora gushikaho umwe yashobora kwihenda akavuga ica nk'ibindi muri muri rusange aho tugeze amaso nuko igikorwa cyo guhamagarira abene igihugu gutora ego canke oya kitaragera uno munsi turi mu ntumbero yo kusigurira abene igihugu ibyahindutse twamenyeshe yuko abarumwe migambwe canke ayandi mashami yose bazoshikirwa kugira ngo basigurirwe ingingo zahindutse n'igituma zahindutse hanyuma nabo nyine bashoronke akajya kuzozonka ingene basiguriye abanywanyi babo intumbero bazoba batoye gutura ego canke oya nkubwo rero uyu mwanya ntiwagera mbere nabo babihenze bakabigira mabona yuko bakosoye kandi tutabikosogira bigende neza
ku kibazo cyo gutoza intererano y'amatora yo mu 2020 naco icyo kibazo n'ikibazo gihambaye naco nyene batavuga rumwe na leta bavuga ko ayo mafaranga y'intererano ariko atozwa ku gahato mubabwire iki
ubwa mbere sinzi ko umaze kubona yuko abantu benshi bamaze kuja guterera ko bagenda ku bigombe bwabo twebwe muri leta twashize imbere ubugombe nacyo bituma urabona ubushikiranganji ucanke ubundi canke abagwiza tunga bacanke abandi canke abategetsi abacanke abandi bagenda ku bugombe bwabo kugira ngo batange iyo ntererano n'inzira yo kwereka urukundo abarundi bafite igihugu cyabo kuko niyo ntumbero tumaze iminsi duhimiriza yuko abarundi bokwitunganiriza ibyabo baravye uburyo bafise nicyo bituma rero ntihagire ufata ibica nk'ibindi nibaza yuko tuzobigira mu gushaka kwa mugabo tukarabatse mbega uko gushaka k'umuntu wese kutunganywa gute niho hacaza itegeko rishobora kwitunganya mugabo nta muntu azoja ku gahato mutatanzaya ngo izogende ku n'umuntu cyangwa ukundi
mu bategetsi barongoye imigambo itavuga rumwe na leta ikaba atavuga rumwe na leta eka n'amashyirahamwe amwamwe atagira inyungu za politike gushiku ntiyemera ko ayo matora yakwiye gutunganywa muri iki gihe hari akigoro leta iri kwiragira kugira ngo ibajijure canke umugambi wose n'uwe kugira ngo nabo bagire uruhara muri ayo matora
icyo no kumenyesha nuko twe tumenyereye tuzobe bya politike nta na rimwe bizokwera de kandi uri kutunganya igikorwa cyiza ntuzorinde ko bose barinda kuza hari abazozo bagisanga ko bakakijamo kuko tumaze kubona ngaha iminsi yose hari ibikorwa bitunganijwe itariki y'ibikorwa igeze benshi usanga baba batabaritegura nicyo bituma twebwe tuti urutare bugusige bwo kubanza reka rero twebwe kuko ibijyanye n'ibyizwa shingiro biraba Barundi kandi nitwe tubazwe Burundi uno munsi nicyo gituma tuza kubaha inzira zose nayo kumbwira ngo amahanga amakungu iyo byo makungu biraba ibyabo twe turaye ibyabo amakungu atunganya iwawe nta makungu numva aza gutunganya ahanaka cyangwa ahanaka twebwe twarabye ibyo kiza Barundi byo bibiri abandi banyepolitiki nibaza yuko ngira ngo ni ubwoba bw'amatora kuko twebwe twimirije amatora kandi ko duhimiriza abarundi bose ko boza kugira bayategure ejo ntihazogira inyenda muvano ya ngyogo ngo byagenze uku canke ibyongeze ukundi ahubwo uyo mwanya bariko barata yo kugira impari zitagira mvura boza tugatunganya ingene amatora azogenda neza ku neza yabo mbere ibyumviro byabo nazo nyene bigashikirizwa
tubibutse inshuti mwese ko muri kamera bandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika ikiganiro muri sanga turi kumwe na vice president wa mbere w'u Burundi Gaston Sindimwo muri iki gihe turakufise kandi umunywa wa iradiyo Ijwi rya Amerika Nduwimana mwiriwe neza
mwiriwe neza Frederic
mwiriwe neza muri hehe
ndi gutumbura mu Burundi
yego me murafite ikibazo murafite icyumviro Murafiki kibazo murafiki cyumviro
Halo
Winda kumva murafiki kibazo
Halo
Duga ku ijambo
Ego nakagutere kibazo nataka nawe azenya kwa mutumire ndagura mugize mutumire
Arakumva duga ku ijambo
kibazo cyane cyakumwibariza ego prema ibazo cyo gutora ego cyane oya turagishyigikiye cyane kuko abantu badashyigikiye ego bande badashyigikiye ibyirirwa sindiyo byo gutora ego cyane oya bamwe turabona nyine badashaka uburundi icyo nsaba nyakubahwa mwebwe mwari mukwiye kuraba zina murundi wese murakungene mwo muhimiriza kugira atore kuko gutora ni cya mbere kandi ni byiza mwebwe nyakubahwa woba mugeze kugira muhimiriza zina munyagihugu wese ashaka gutora ku bushake bwiwe cyangwa ku bugombe bwiwe ninde icyo ni cya mbere cya kabiri nacyo nyakubahwa mwebwe mufite imvugo izihe zo gufasha umunyagihugu uwo ari wese kugira atore ibyirirwa shingiro kuko hariho benshi maze kubona badashaka gutora ibyirirwa shingiro kuko nacyo by'abanyagihugu turakwiye gutora ego cyane oya urumva nage munyagihugu ugenda utora ego murakoze
murakoze Nduwimana mureka mukanya turasaba vice president wa mbere abishure kuri ibyo bibazo bibiri ariko reka tubanze dufate Manirakiza mwiriwe neza
amahoro
amahoro muri hehe
twete kuri mu ntara ya Cibitoke
mu Cibitoke murafite ikibazo murafite icyumviro
ikibazo nagomba mbaze mbe hari umushinga amateka yaheruka kuvugira aho kuzida Amerika ho mu mizero y'abarundi yaravuze yuko bijya bintu byo guterera mu matora hamwe bitajyanye n'amategeko none hamwe umuntu atazotanga iyo ntererano none ntabwo bazokwigira bamufata nabi cyangwa bamurondera ntabyo ndashobora kumenya kuko ntabwo bari batumiye uwo badasanzwe mugambi
murakoze Manirakiza reka
ijambo
akandi kabazo tuvuga ku ijambo nyarutsa
arakandi kabazo nari mfite none nk'umuntu akadoja wowe mwiryo tora ry'ibwiriza shingiro hariho inkurikirano hariho ingene bazomukurikira cyangwa ntabwo bazoca n'uburenganzira bwiwe
murakoze Manirakiza reka duhe ijambo vice perezida w'u Burundi Gaston Sidimo atangwe yishyura ibibazo bya Nduwimana acagira ko ku bibazo bya Manirakiza mvuge ku ijambo
yego murakoze Nduwimana yabaje ati mbega gutora yego cyangwa oya yogenda gute ngo twarigishe abarundi ugambe twebwe ntitwigishe abarundi gutora yego cyangwa oya icyo turikubagira turi kwigisha abarundi ibyahindutse muri iryo hinyanyurwa ry'iryo bwizwa shingiro igihe cyo kubabwira atore ego cyangwa oya izoshyikirizwa na wa mugwi seni ariwo wijejwe mugabo ikintu twabwiye ni uko muri aya matora twarabivuze mbere n'abarongwese barabivuze igikuru ni uko abantu bihabonye uburenganzira bwo gutora kugira rero wihe uburenganzira bwo gutora ni uko uja kwiyandikisha kugira ubuje mu bazotora hanyuma kukubwira ngo kuko mu gutora ushobora gutora ego cyangwa oya mugabo uba wariyandikishije hanyuma umuntu avuga ngo ntazotora ntazogira ante nta gitsure kiriho kuko gutora si agahato gutora ni ubwenegihugu bwenyine urashobora kujya gutora cyangwa ukareka gutora mbega uretse kujya gutora wunguka iki inama ndababwira kenshi mureka gutora mugabo ntureka gutwarwa kandi ngira benshi bamaze kwibona iryo bwirizwa shingiro ukazoreka kuritora izoreka kugutwara izojaho kandi utayito nje gituma rero twohimiriza abarundi bose mu nzego zitandukanye yuko ubwa mbere yuko bufata ubwenegihugu bwabo bakabukingira mu kujya kwiyandikisha kugira bazoje gutora kandi noneho mwarumvise yuko hari aho niyo ryandikwa ryoba rimwe kuko rikazoca riguha n'uburenganzira bwo kujya gutora mu mwaka w'2020 none ubwo butegetsi mushaka muzobushikira gute mutagiye gutora ubwo butegetsi mushaka muzobushikira gute mutatoye abo mushaka nicyo gituma twebwe muri leta twafashe ingendo yo guhimiriza abarundi bose imigambwe yose amadini yose kugira twese tuje mu nzira imwe inzira yo kugira ngo abarundi bashobore kugira uburenganzira bwo kwitorera ibyo bagomba atamusunikana iyo niyo twoshobora kubashikiriza kuri iryo jambo rya mbere hanyuma uri yavuze ati mbega utazoterera bizogenda gute. Uzambere nuko abarundi bose guterera sa mahera gusa, hari uguterera mu buryo, hari uguterera mu nguvu, hari uguterera mu bwenge. Dusaba abarundi yuko Uganda yuko bomenya ko uno munsi leta iriho yipfuza yuko abarundi bakunda igihugu cyabo cyabibaruse, kuko tumaze kubona yuko hariho benshi bagituka bakagicyoza, mbere bagacyoza n'abategetsi bacu. Mugabo umutegetsi ucyogeje umutegetsi w'igihugu cyawe uburi kuri icyoza wenyine, ucyogeje umutegetsi w'igihugu cyawe uburi kuri icyoza wenyine ahuburi. Nicyo gituma twebwe twasabye yuko intererano yoba ku bugombe bw'umurundi uwo ari wese. Mbega mugabo tugize ubugombe gusa bica bigenda gute? Nicyo bituma haciye haba ingingo yo kugira babitunganye neza, kugira ngo murazi neza yuko hari igihe twatanze amahera icyo gihe yari bayita ngo akigoro for the game, mugabo ayo mahera tuziyo agiye. Nicyo gituma baciye bayaha inzira nziza
murazi
ayo mahera aboneke
kuva iyo ntererano vice president wa mbere Burundi itanguye gusabwa abarundi mubona bari kwahita bagute.
Gusa uno munsi turabye abarundi bari kwahita ba neza cyane rwose, kandi biradushimisha, kandi tugashimira abarundi kubona umutima wo gukunda igihugu wa kugaruka mu Barundi. Ingariza kwija mu ryanyuma bwa ati mbega abatazoyita ba abatazoja muri ayo matora ahicyo tuzobagira ihibambewe, kuko igihe wikuye mu bashingana hasi ukikura mu bagabo ukareka gusoma hamwe n'abandi kibyo tukukura bakwiye, kuko nuko gusa twe tubahanura yuko bazoba bahombye kuko bazotwagwa n'ibyirizwa batatoye, kuko tumaze kwibona kenshi muri kahise. Nicyo bitadusaba abandi bose yuko iyo biza shingiro ni rwabo, ntibabyite ntiyumve ngo bamwe bavuga yasa nk'ayandi, biza shingiro ni rwabo. Ureka kuritora mugo ntuzerika
kugutwa
cyo bitubara yo boza kutema.
Tubibutse inshuti muri se komunika muri abandanya kumviriza iradio Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Yohani mwiriwe neza
na Frederic
mwiriwe neza muri hehe?
Imana ibazigame cyane, ndi mu Rugombo i Burundi.
Izina ry'ikirundi ni ndega Yohani?
Bankuye.
Duga ku ijambo ikibazo cyumve.
Bankuwiha.
Ego me ikibazo cyumviro
umutumire wacu nyakuba wayitegera cyambere cy'umukuru w'igihugu
yarabumva
ndabumva
Imana bazigame nyakuba
murakoze cyane rwose.
Ego icyo nagoma sikirize kwa ni intererano.
Yego
hari umunyarwanda yaje kuvuga ngo badusize ko ingufu abanyagihugu mu kudutoza intererano y'amatora. Iyo umuntu avunitse acamenya ukuntu acumbagira umunyarwanda umwishyura yuko icya mbere leta nuyitera ingufu kuko yaradutoze, kandi uzotanga amahera se kugahata ni kugomba kwiwe, kandi leta nuyishimira kuko ntiyagiye mu Rwanda ngo ntererera ngo ngirane kuko turi muri ambargo. Ikintu nshimikira ko nuko ahubwo nubwira nyakubaha mu icyegera cyane cy'umukuru w'igihugu kuko amatora bayasize kuri ahubwo turarindiranye n'igishyika cyinshi. Uyu nawe agomba kuyikumira nk'iyo bari umurundi mugani anyakubaha mu icyegera cyane cy'umukuru w'igihugu. Iyo umuntu atumiwe mu rubanza akikumira uramureka, mbere udashyigikiye leta yacu twashyigikira iki? N'ayo matora naze abarundi yarindiranye igishyika cyinshi. Icyo nsaba umutumire icyo kiringo ko mwagisize kure nukore mwagisize mu kwa gatanu, kandi abarundi tutegeranye igishyika cyinshi amahera ku bwinshi tuba tuyashyira kuri konti. Nibanyarutse batugabanyiriza ahubwo ikiringo ayo matora abashyigikiye ko haba tuyategeranye igishyika cyinshi. Murakoze
reka tumuhe ijambo agira icyo avuze ku byo mushikirije.
Ubwa mbere manza kumushimira Yohani, nawe nyenda mwifuriza neza gire y'Imana nawe nyene mubeko nkamushimira ko ashino ibikorwa dukora muri leta. Ikindi twomumenyesha nuko ayo matora ntitwashize kure kuko twashatse yuko hataboneka inda muvano ya njyogo hatowe umurundi yovuga ngo byari huse ngo baradukubiranije. Nicyo bituma abarongoye seni batunganya baravye n'umwanya n'ibikorwa byimirije. Ntagira ubwoba kandi kuko abarundi bose babyumva nk'uko abyumva, atari bamwe nyene bafise izindi ntumbero. Muri rusange turashima ibikorwa abenegihugu cyane cyane tukabashimira ingene bakwiye amaboko mu muzu kugira ngo bereke amakungu n'abarundi ko hari abarundi bakunda igihugu cyabo cyabibarutse mbere bashobora kucigura mbere bagafata n'ifaranga bari bafise mu rugo bakabitanga kugira ngo ayo matora azogende neza numva rero nicyo cyerekana yuko amakungu twebwe kuvya amatora zoitunganiza atangorana
muri kumara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika ni kiganiro muri sanga turi kumwe na Desire. Desire muri neza
mwiriwe
muri hega Desire
turi muyinga
iri izina ry'ikirundi nende
Gazombanza
duga ku ijambo ikibazo cyumviro
nagira mbazo umutumire
mhm
bega ko tubona heshi na heshi banashaka kisanyi niko tumabarabara batoza makori bagira iki ubwoho kwiryo hererano tuzotanga nti bazusanga bazize imigozi mabarabara bagenda barahagarika abantu
murakoze Desire reka yishure ico kibazo vice president wa mbere w'Burundi duga kwijambo
nibaza yuko uyu mushinga nahe Desire abimuyinga nibaza yuko tudofatanya ibintu n'ibindi hariho ingene amakori asanzwe atoza cyane cyane mu ntara zimwe zafite zitunganya cy'amakomine aho hariho ikori umuntu asanzwe atanga iyo ni ikori iteganijwe n'amategeko y'igihugu hariho niyo impamagaro ya leta yuko abarundi bonyine ku bugombe bwabo bwo kwitangira amahirwe abo rero nabo ushoye igitoki cyangwa ikindi agenda kuyashyira aho twaberetse atarinze gutama nicyo gituma uno munsi uyo nta na rimwe bizokwigira bigira yuko bagira akagozi ku byerekeye ayo mahera y'intererano y'amatora iyo rero ahubwo nocanse ndemeshe n'abandi barundi ko atamuntu n'umwe yoza gufatwa mu ibarabara ngo nuko atatereye amatora uyo azuba arenze amategeko
tubibutse inshuti mwese komunika muri abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Roger mwiriwe neza
mwiriwe
neza mu izina ry'ikirundi ni nde Roger
je nitwa niho bakiri Roger
niho bakiri Roger murafite ikibazo cy'imvuyo
ego
duka kwijambo
cyubahiro nyako adafite sindimo
ego
hanyuma cyo nagomba mvuge kuri ibi bijanye naba bashinga amateka mu mizo y'abarundi nk'umutegetsi n'icega cyane cy'umukuru w'igihugu ko numvise abashinga amateka bamwe bavuga yuko kuba ariko batanga izinterano byamatora hari itegeko baba barenze ko nzi leta ari imwe yotubwira itegeko baba bararenze umuntu aratanze amafaranga yo barenze kanyakuba hanyuma ikindi nacyo nagomba isa n'uterera yabivuze umunyacubahiro ko watora wareka urigwa gutwarwa nange nk'umwe mu gihugu nagomba nsabe umwerekezo wese ntazogire umuntu n'umwe agasubira kubeshwa ngo ntaze gutora ahubwo nagenda atore kandi atora yego atore kuko ni umurundi n'umwenegihugu w'Uburundi atora oya aje gutora kuko twese turabarundi ntazogire umuntu n'umwe ahenda umwene w'Uburundi ngo ntaje gutora kuko abasa n'uko umwe ngo arakurengeye akarinda icyo nicyo byaba nagomba gushikiriza nyakubahwa mumeshe makuru
murakoze Roger niho bakiri ikibazo mubaje n'ikibazo gihambaye cyane rwose ikibazo kivuga ko hariho nk'uko muvuga ko byatangajwe n'icegera cy'ambere cy'umukuru w'inama y'amashyamateka mu mizero avuga ko hariho amateko yarenzwe mu gusaba abanyagihugu gutoza iyo ntererano ni kibazo mubajije reka mukanya acishure iyindi ntererano duga ku ijambo vice president wa mbere w'Urundi Gaston Silimo
cyandirome nuko inama nshinga amateka ariyo igenzura ibikorwa bya leta nico gituma umushinga amateka nimba abona yuko hari ibikorwa cyanke ibintu byanyibanye n'amategeko
yotuma ko umushikanganje abijeje hanyuma umushikanganje akarenguka mu namashinga mateka hama akabasigurira uko byifashe niko bisanzwe bimeze mu mategeko ya misi yose ikindi mwomenya hariho ibijanye n'itunganywa ry'abenegihugu canke hariho amategeko arinda guca mu namashinga mateka mugabo hariho nane amategeko mukuru y'igihugu canke umushikanganje kanaka ashobora gufata mu nzira yo gutunganya ibikorwa byiwe neza ibintu rero biragabuwe twebwe tukabona yuko hari amategeko yarenzwe abashikiranganji abashikanke muri eta karenga amategeko kanaka nuko abo bashinga amateka hako baja kwisunza ry'inzu bavuga ibicanke ibindi mu ntumbero yo gutuma haba abantu bavuga ya muhe twose yuko abashinga amateka be nabo boza baratuma ko abashikiranganji mu nama shinga amateka kugira ngo bababaze ibyo bita question oral mu bibazo byose bijanye n'imigambi leta iba yafashe tuba tubibona batuma ko abashikiranganji b'ubutare abashikiranganji bajeje amagara y'abantu bakabatuma ko bakababaza hanyuma mu nyuma bakaronka insiguro itomoye kuko gutwarira hejuru naho nyene si byiza cyane
muri ko murabandanye kumiriza radio hijwi nyamerika kiganiro muri sangati kumwe na Steve muri neza ni ego urakome
tashima
izina gikirundi ninde Steve
sinzo iheba
murafite ikibazo murafite icyumviro
nashaka kubaza kucerekeye ibyo bavuga by'intererano y'amatora azaba muri 2020 intererano izotangwa kwa munyagihugu wese canke n'imitora bamuzimigambo kandi naho canke naho bazotanga ku rugero rungana canke
murakoze Steve ikibazo cha Steve sinzo iheba ni ikibazo kibaza niba umurundi wese azoterezwa gutanga iyo ntererano canke izotangwa n'abari mu migambwe eka n'urugero rw'amafaranga bazotangisha amuduke ku ijambo vice president wa mbere uburundi
nibaza ko twabivuze yuko intererano ari ku bugome bw'umurundi wese kandi umurundi wese atanga icyo ashobora gutanga harabatanga umutima harabatanga amaboko harabatanga ubujyo ni ukuvuga rero twebwe dusaba intererano ku buryo umuntu wese aba areha nabwo nitwoza kubwira ngo uzane uburyo budafise nicyo gituma dusaba abarundi cyane cyane gushyira mu mutima umutima wo gukunda igihugu hama ukawutanga bashobora gutanga icyo ufise twebwe rero urugero nitwovuga ngo abantu bundi bose bazotanga co kimwe umushikiranganji wa mbere cy'umukuru w'igihugu azotanga yaca co kimwe n'undi munyagihugu cyangwa umunyagihugu umwirimye azotanga co kimwe n'undi n'umushikiranganji kanaka twebwe dufata yuko umuntu wese yotanga ku rugero rwiwe hariho n'abazotanga umutima ibyo ntibabimenye kuko abandi bose hari isi yose bazotanga hari abazotanga umutima hari abazotanga amaboko ibyo rero kandi cyane cyane tukabishima cyane kuko igihe tudahaye igihugu cyacu umutima nacyo tuba tuwuhaye
tugarutse kuri cya kiringo gisigaye ko hagati ya mu kwezi kwa mbere n'ukwezi kwa gatanu igihe amatora atekanijwe kuba hari eka bikorwa by'uku eka isekeza y'ayo matora mbega murafise umugambi wo gushikira nabo abarundi babahanze muri diaspora eka n'abari mu makampi impunzi mukabasigurira abari mu makampi impunzi bashaka kudatora kuko ayo nayo ni mategeko agenga aba eka abantu bari mu minwe ya HCR ariko abari hanze cyane cyane nk'abari muri diaspora murashobora muratekanya kubasigurira akamaro kayo matora kamara mpaka n'igituma atunganijwe muri kigi
nibaza nkuko turiko turasigurira abaroni ngaha ubushikiranganji bujeje imigenderanire y'ubufasha n'ubumwe n'amakungu azotanga intumbero zirashe kubaduserukira muri ivyo bihugu kugira ngo nabo nyene bashobore gushika ku barundi bene wacu bari mu mahanga kugira nabo nyene bamenye ibiriko biraba mu Burundi bakurikirane ibiriko biraba mu Burundi mbere nabo nyene benshi baramaze no gutanga intererano cyo kubona abandi barundi bose neza yuko igikoni cy'abarundi bose nta muntu n'umwe tugikumiramwo nta muntu n'umwe twifuza ko yokwikumira aricyo gituma tugihamagariye abarundi bose kucitaba n'umutima mwiza imbere no kumenyesha yuko icyo kiringo tuzosubahiza kuko turaje ibitegekanye kugira bijeho wa mugiye uceje gutungura amatora mu ntara uramaze kujaho makomini amaze kujaho ubu ariko hajaho bamwe bazogira kwandika abazokwitoza tugamije barundi rero kudakwiyandikisha kuko tiyandikishije izo buhombye byinshi
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika n'ikiganiro muri sanga turi kumwe na Jimmy. Jimmy mwiriwe neza? Mwiriwe neza, muri he Jimmy? Ego izina ry'ikirundi ninde? Gakiza.
Ego
muduge ku ijambo ikibazo cyangwa icyumviro? Yarakumva duga ku ijambo?
Yaramukije?
Ikibazo cyangwa icyumviro gitumye muri leta y'u Burundi bari kumusengera hamwe. Bati kubera iki?
Gakiza Jimmy reka dusabe vice president wa mbere Burundi Gaston Sidimo yishure ibyo bibazo bitatu mubajije telefone ntiyari meze neza cyane gusa ariko nibaza ko yashoboye kumva ibibazo cyane cyane cy'akabiri cya gatatu ariko atangure kwishure byose
icyambere yavuze ko leta ntisenyera hamwe
ni kibazo cha kivuga ko hari umushikiranganje w'intwaro yo hagati eka n'uwabakozi bo batavuga rumwe telefone nti yari meze neza ico kibazo sinacumbise neza mugabo neza
ko ubwa mbere no kumenyesha yuko ubwa mbere yuko ico uno munsi leta itani ho n'izindi nuko uno munsi abashikiranganje bose abe mweta bose twese tuvuga ururimi rumwe uje kubaza je cyangwa ukabaza uwundi nisho kwishura nicyo kimwe n'ingo wari kumwe n'uwawe ndi mwari kumwe n'icyo mari yaho rero twebwe abashikiranganje gushura umunsi bakora neza cyane rwose kubyerekeye iyo ntererano nibaza yuko twababwiye yuko bwa mbere ari intererano twise yuko gushaka k'umuntu wese igihe rero umuntu atashaka gutanga ayo mahera nibaza yuko atagicure k'imyaka izuba kiriho kandi tugasaba yuko nk'uko mwabivuze n'abakozi ba leta n'uyo nyine atarabyumva twifuza ko abyumva ko atza gutanga ku neza y'igihugu ciwe kuko uretse gutanga igihugu cyawe bizohaba bigora nicyo gituma nawe nyine kandi tubazi yuko hariho benshi abarundi benshi batarajijuka batarajya muri iyo nzira mugabo twebwe bategereje ije dukubitirwa ni uko dutegerezwa kujya kubumvisha abatarabyumva bakazubyumva ejo cyangwa hirya y'ejo abarundi bose ntibazokumvira rimwe ijambo ry'igihugu cyo gukunda igihugu mugabo tubazi neza yuko bitebunga tuzokwama twigishe kuko umutoso rifuku yamiza hagati mu jisho icyerekeye yavuze ubutunzi bw'igihugu sinacumvise mugabo yomenya yuko inzira amatora yashizeho ibyizwa shingiro twari dufise uno munsi niyo nzira twashatse gukurikiza kuko niyo nzira ikura amazimwe mu nzira kuko bose bitwaza ngo abene igihugu ika rero abene igihugu tubasubize ijambo kugira ngo bitorere yizwa rizo bagenge nibyo kujya muri amashinga mateka aho abashinga mateka babicaye batatu bavuga urwa mucanki iki twashatse yuko inzira ibyizwa shingiro byo mu 2025 yafashe ariyo nzira niri byizwa byo fata kuko niho byo bari fisi nguvu kuko abene igihugu bazoba baritoye
ikibazo cyakabiri ikibazo cha kabiri mushobora kwa mutumvise nuko yavuze ko kubyerekeye butunzi leta y'Burundi ishobora kuba shatse gutangurira kubanyagiye gutangisha iyo ntererano kugira ngo batere ubwo
eka si sonyagi umuntu atangwe n'umukuru w'igihugu umuntu atangwe n'umukuru w'igihugu wasubiye nje yatewe n'umukuru w'igihugu none ninda yateye ubwo ubundi cyo twatangwe kwitera ubwo atwenyene urumva yuko ibyo ari gushikuza no munsi abanyagi barwa atangwe no munsi ejo canke ya ejo abanyagi bamwe bamwe ntibarashikirwa bazuye atanga mukabu mumenye ko atangwe ari umukuru w'igihugu none ninda yagiye gutera igitsi umukuru w'igihugu atanga cyo gituma rero yuko utugutukata gutore twebwe turazi neza yuko turazi iyo turi turaja turazi iyo dushaka gushikana u Burundi turazi n'inzira tuwucamo icyo bituma dusabye Abarundi bose kutwuca muri iyo nzira yo gushikana u Burundi mu nzira y'iterambere.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo y'Ijwi rya Amerika turi kumwe na Federico. Federico muriwe neza? Federico muratwumva? Ndabona umurongo wa Federico utariko urishura reka tu ijambo Desire. Desire mwiriwe neza?
Mwiriwe
muri hega Desire?
Turi mu Rwanda mu karere ka Kirehe.
Izina ry'Ikirundi cyangwa Ikinyarwanda ni
nahayo
duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
kandi ndagifatiye mu nzira ariko ngari kijyanye no gutera kugira ngo adobe amatora yo kwemeza cyangwa guhakana ibyiza shingiro guhakana imyanyurwa ry'ibyiza shingiro ndetse nagomba kubaza uyu mutumire nyakubahwa nagomba kubaza nti ko ibyo bikorwa bari kubitunganya oba hari itondewe muvuga nkado dahurundi muri rusange kuko yewe icyo mvuga ndi ni mujene ariko icyo mvuga yaba opposition cyangwa abari muri leta hariho ukuntu batavuganye kuri nabye ibintu bamwe bakabihutisha twebugwa rukatukanira tubone ibyo iboneka neza by'ukuri igihugu kuko ababyeyi mvuga nshabwenge batunganya ibintu ntitumenye uba ariko atunganya ibintu neza cyangwa ariko atunganya ibintu nabi kuko murabye muri kahise kuva dare dane sosante harabayeho amahinduka no regime royale irabaho harabaho regime ya repubulika munyuma rero ibintu byagenda bisha bagenda bazana ibintu bishasha ubu rero ikigaragara ni uko bamwe bose barihuta bakagenda bihuta icyo ni umusaba gusa ni uko boraba yuko harimo kunywanisha abantu kuko hari abantu benshi batabona neza kabyasi igihugu kuko abategetsi by'ababatwara n'abadatwara bafite ibintu bibaba bajye mugabo haba tugakuraba ukuntu bumvikana kugira ngo baremeshanye nayo ubundi kaza ku Burundi aha kadoshoboka kubyemeza cyangwa kubyemeza cyangwa kutabyemeza kuko ubwo ni uburenganzira bw'abanyagihugu gusa ikibazo no kumenya mbega ukuri kaza ku Burundi naka kaza ku Burundi kari ugategurwa gute kuko urwaka rwinshi dufite ibibazo byinshi bikomeye rero icyo mbona ni uko boraba bakiga gukundana yaba batwara kera n'abatwara ubunye n'abatashoboye kwiga abantu benshi bafite ibintu bababaza bigatuma bakora bashinga amategeko kuko iyo babaje rero nifuza ko bavuganye ukuri bagafashanya mbere bikaba nko mu ibanga bakaganira nabo batari kumwe ku buryo niba ari byo babifuza biranguka nabo bitoranguka mu kwa gatatu nabo bitoranguka mu kwa gatanu igihe cyose byo barangukira icyo gihe kikagera mugabo abarundi yumva ko bari bamwe
byiza murakoze egome nahayo Desire reka tu ijambo vice president wa mbere Burundi agica avuze ku cyumviro ku ntererano mutanze
nibaza yuko ubwa mbere icyo navuga nuko nahayo Desire ari mu Rwanda nimba arwaruka mu Burundi yota kugira ngo aho kazi bakeza ku Burundi tukubakire hamwe n'urundi rwaruka rwinga mu Burundi nibaza ko sinzi yuko yoba yagiye muri iyi minsi heza cyangwa yarasanzwe ari ku ishuri mugabo yavuze yuko abarundi ari inshabwenge yavuze yuko abatwa ari inshabwenge mugabo nuko uburundi bw'amaburema buramura inshabwenge mugabo simbona ncabwenge idashobora kumenya ngutwara mu muzinagiza n'utagutwara mu muzinagiza mu ncabwenge itsa kumenya ngongo huma n'udahuma etwenje gituma rero dusaba yuko abarundi buzoramenya gutandukanya cyatsi n'urundi yavuze opposition avuga batwaye kera avuga ibiki twebwe inzira twaciye inzira nziza kuri kazuza ku Burundi aho bwa mbere twifuza yuko abarundi basubira kubana mu mahoro mu bumwe n'umutekano iyo bwizo shingiro rero tukaba twariteguye muri iyo nzira ahubwo benshi nzi ko baza kumbaza kuko kenshi banumva ngo Arusha ngo baho Nyanzibi cyangwa bagiziri nayo nzi ko ibyo bibazo baza kubaza mugabo gushwa uno munsi icyo kibazo rero ko batakikivuga kuko kitagifise ifatiro kuko muri iyo bwizo shingiro biratomoye neza ko atanahamwe dufatira ku byerekeye amasezerano ya Arusha uno munsi uno munsi rero nzi ko ibibazo baza kubaza mugabo navuga nti nareme natahe twubake hamwe hanyuma ibyo byiyumviro byo gutegura kazoza keza uburundi tubirondere hamwe ndakubwire nta muntu ariko ategura kazoza keza ku Burundi ariko ari hanze nta muntu ariko ategura kazoza ku Burundi ariko acyoza igihugu cyiwe nta muntu ariko ategura kazoza ku Burundi ariko acyoza umukuru w'igihugu cyiwe icyo gituma rero nibaze twubake bavuze ngo turiho turihuta kuko twatanze umwanya ukwi twarasabye twarasemereye yuko uwo wese afite intererano yuko yoza guterera kugira ngo iryo bwizo shingiro igende neza noneho nibaza yuko wabyumvise n'ababaje ibibazo nta bibazo nta bibazo binini binini babajije kubyerekeye iryo bwizo shingiro kuko twagiyubatse ku buryo umurundi wese yisanga akisanzura muri iryo bwizo shingiro ako ariko kazuba keza gusa
mu minsi iri imbere tuzotunganya ikiganiro cyo gusesengura cyane cyane ikaca kuraba neza kwiga neza cyane rwose ku muzi ingingo nkuru ziri muri iryo muri iyo nteguro muri aka kanya ariko reka duhe ijambo Anise mwiriwe neza Anise muratumva Duwe egira telefoni cyane hanyuma izina ry'ikirundi ni nde Anise Anise muratumva ndumva umurongo Anise utamye urashaka kwegera telefoni ukavuga cyane Halo duga ku ijambo urafite izina ry'ikirundi ni nde ego
Je nagomba gushikiriza kuri ibyo kuri izo mvugo abo bategetsi b'u Burundi babashikara kuvuga kuri ibyo byo guhindura izo shingiro kukwemeza yego cyangwa oya ku banyagihugu bakavuga ko bataragera kwiyamamaza ama nabo bakaba bashikara biyamamaza bati nyine bahemeza abanyagihugu ibyukiye ngo ibyo bumva yuko izo shingiro bikwiye guhindurwa hama ngo bazatore ego njye nibaza yuko ku bwanjye ho nyiri bw'izo shingiro sinabona ko byari bikwiye guhindurwa muri ibi bihe igihugu kirimwo urabye n'ukuntu abanyagihugu benshi bahunze urabye n'ukuntu iyi mitima y'abarundi itaratekana yohinduwe mbwe twese twiyumva yuko uburundi ari igihugu cy'iwacu twari dukwiye kugira icyo duhindura ku byo amasezerano y'i Arusha yari yashyizweho akagira icyo ashikanye no ku Barundi
murakoze Anise reka tuhe ijambo vice perezida wa mbere Burundi Gaston Sirimo agira icyo avuze ku makenga mushikirije duga ku ijambo
ni kumwe na ivuga kuva kare abarundi bose ntibazobonera kumwe igihe cyo kuyahindura ayo masezerano y'iryo bwizwa shingiro njyewe byari kunyohera igihe ari kuvuga ati muri ayo masezerano ya Arusha havugwa iki n'iki n'iki none bagihinduye kubera iki n'iki 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 aho niyo byari kumpimbara mugabo uvuga yuko hatari bwagere urumva bose bavuga ko hatari bwagere iyo igihe ubuze icyo uvuga cyangwa icyo wagiriza uvuga ko hatari bwagere muramwumva mbere duhuye n'abanyamahanga benshi bavuga ati ngo ntihari bwagere none nimwe mumenya ko hageze nagira twebwe iga nabwira ikintu kimwe ejo hari abategetsi bahanze kandi barategeka kandi baravuga ijambo ikumviwe uno munsi abo bategetsi bari ejo ntibamenye yuko uno munsi hari abandi bategetsi kandi nabo nyine bashaka gutegeka nibubahe abategetsi bariho uno munsi kugira nabo bubashwe ejo nuko nazo zizokubaha abejo nicyo gituma uno munsi twebwe turi ku butegetsi uno munsi tubona inzira irashe niyi iyo nzira irashe tumaze kuyumvikana n'abenegihugu iyo nzira irashe abanyagihugu bakayijyamo ntabiruza kudusubira ngo habaye iki ngo hari kuga ngo byagenda ku myaka bijya byagenda bwari ku butware bwawe uno munsi naho mu butware bwacu nibareke rero tutunganye uko twe tubyumva nibashaye ko dutunganya uko abanyamahanga babyumva uko abadaji babyumva uko abiri babyumva bareke uko twebwe abarundi tubyumva ariko tubitunganye kuko nicyo turi turatwara nicyo turi turabona iyo turi turaje
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandi nyakumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Bizimana. Bizimana muri
Beneza mwere gose
muri Beneza muri hehe Bizimana
ndi muri Zambia.
Zambia murafite ikibazo murafite icyumviro
ego me kimwe nagomba mere ko cyari kuri iki kibwirizwa shingiro kubyo guhindura ibwirizwa shingiro cyane nk'uko bwanjye ngo numenga na namba n'icyari kuzana kimwe nuko umenga abarundi bose ntibaragihuriza ko icyo gituma ngo banza bagatenyenya hanyuma bamaze kubihuriza ko bakazobona kurihindura kuko n'ahandi bagiye ku ubwa mbere byashyizwe hari uko bose babihurije ko babona yuko umenga birakwiye yuko bobyubakira ko kukigira kabiri nacyo ku bijyanye n'ibi byo by'amatora yo kurihindura kujya ko bavuga ngo harimwo ngo ntabwo waragira kwiyamamaza hakaba harimwo abakoresha imvugo z'ukwerekana yuko bariko bariyamamaza ntabwo wabona yuko baba bariko bararengera abo bazaba barimwo bariko barahiganwa mu byo kurihindura ko mbona bavuga ngo nibatore yego gutora yego njyewe mbona yuko umenda ni ikibazo cyo gutegeka kuko abatware bamwe bamwe bo muri bo harimo abakora bavuga ngo uzoba kontre yo gutora yego ngo azoba ari umwasi w'igihugu kendi yaza yuko atamwasi w'igihugu arimo mu botora yego cyangwa oya kuko twese ntiduhuje imitima kandi twese ntitwumva kumwe ibintu niyo mpamvu bo njyewe icyo mbona bo reka umwe wese akazotora ibiri mu mutima wiwe cyane nihagera kwiyamamaza bakabyiyamamariza rimwe naho nimba bavuga yuko barageze kwiyamamaza bari kubitangaza ati bose nibaje kwiyamamaza kuko bariko barabikora nabo kuko iyo leta irerekana neza yuko ibyo yamaze kurangiza kwiyamamaza iri kwiyamamaza ariko abandi nabo bataragira hantu batariyamamaza.
Murakoze Bizimana. Ibibazo bibiri mudwe ku ijambo urafite kibazo
amatora
akanya mbona akagiye Bizimana reka baguhinyisha kuri ibyo bibazo bibiri mushikirije
ebo ubwa mbere yavuze ati ngo barundi benshi ntibarabyumvikana ko kandi bizwa shingiro ryagiyeho mu 2015 ngo ryari ryumvikanye n'abarundi benshi nibaza yuko nukwiyobagiza kuko ndazi neza yuko mu 2025 umugambi wanjye nserukira ntibigeze wemera mbere wasabye abandi kwatora oya kujya bwizo kuko ntibari babyumvikanye kumuribuka yuko ariho haje ibintu by'imperekeza z'abahutu n'iz'abatutsi nabyibuka sinshatse gusubira inyuma mu byabaye mugana kubisigurira ido ni ido nuko izo shingiro nta nini abarundi bose bazokumvikana ku izo shingiro cyangwa ku kicyangiro mugabo nicyo gituma iyo mutumvikanye muri iyo bwiza shingiro umurundi wese afite uburenganzira bwo kuvuga ego canke oya kutashaka aho nashize ngaha nta na rimwe nigeze mpagara abarundi gutora ego canke oya reka kuko ntiharagera igihe rero tuzotangura kwigisha abarundi gutora ego canke oya mugihe kitubariza ko uno munsi leta muri leta turiko twigisha ingingo zahindutse muri iyo bwiza shingiro rishasha rigiye kwemezwa n'abarundi ibyo rero hagira uturengera karimbi batubwiye ngo twagiye kwigisha ego canke oya uno munsi turi mu nzira yo kwigisha abarundi ibyahindutse
musozere akanya karagiye musozere
nayo mukurinda ngo yuko abarundi ngo bazokwiye nashaka kubwira abarundi cyane cyane benshi ntihagire hariho bapfa gufatira ko kera bahoraga ngo amasezerano yarusha ngo barayarenze niko bavuga batumenga abarundi bose barazi ingingo izi n'izi barenze mugani mazuka ati ingingo y'amasezerano y'arushabarenze ni
ndabona kanya
kamwe narinzi ko ari ryo uno munsi ubutumire
bagakora ndabashimiye cyane bose vice president wa mbere Burundi yasose rimwe ku kanya mwatoye ndabona kanya kagiye ikindi kibazo tuzogaruka ko ndabona hari ibibazo byinshi cyane bose turashimiye abanywanyi bi radio ijwi ry'America bose baduteye akamo bagashikirize ivyimbo byabo n'ibibazo byabo turashimiye abakurikiranye bose ikiganiro mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika mubandanye kumviriza.